Izo ntumwa z'umwunganizi w'umuhuza Matata y'Abarundi William Benjamin Mukapa zigizwe n'abantu bari hagati ya 6 n'8 nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Zirongowe n'uwitwa David Kapia umuhanuzi adasanzwe wa Mukapa, zikaba ziri kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika w'ubuseruko yase Liberance Mukeko. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bwemeza ko izo ntumwa zaje kubonana n'abategetsi batandukanye b'u Burundi. Mu bitekanijwe kubonana harimo umushikiranganje w'ubutungane w'intwaro hagati mu gihugu, w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, hamwe n'umuhuza w'Abarundi nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahora baje mu biganiro canke babonana na bene izo ntumwa ariko batari ku rutonde rwazakirwa nazo. Abaserukiye amashirahamwe yigenga n'abanyepolitike nta ntumwa zobonana n'izo ntumwa mbere na bamwe mu bagize iyo migwi bavyemereye ijwi rya Amerika. Urutonde rw'ibiriko biraganirwa, ivyaganiriwe n'ibizovuganwa ko ntirwashizwe habona co kimwe n'ikirangamisi. Ariko bamwe mu banyepolitike babwiye ijwi rya Amerika ko isango ry'ibiganiro bitekanijwe gusubira kubera i Arusha mu gihugu ca Tanzania n'ukuntu leta y'u Burundi vyitaba arizo mvo nyamukuru z'urugendo rw'intumwa za Mukapa. Pierre Barusasiyeko, umwe mu banyepolitike baruye mu biganiro vy'i Arusha vyatumye hahagarara intambara mu Burundi, ahanura umuhuza Mukapa kwigira kubahuza bamwitangiye imbere nka Mandela na Nyerere.
Mukapa akwiye kwiga ko ba Mandela babigize, ba Nyerere babigize, kuko ivyo Mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha, kuko Mandela yakoresheje inguvu ahabwa n'iyuguci ahabwa n'amakungu urumibuka yuko na ba Clinton bose baje kumufasha. Nawe nyene urumva rero nuko akoresha igihugu ciwe kamuha inguvu, hama agakoresha akakirere kakamuha inguvu, agashigikirwa kuko nahana akoresheje umutwe wiwe gusa, ntibeze ngo bikunde.
Barusasiye kandi abona ubu igikwiye kwihutirwa kurusha ibindi.
Igice cya manda ya gatatu cyarateye ingorane nyinshi cyane, mugwo ciga kifise imizi myinshi cyane, imizi imwe imwifatiye ku mbure no mu migambwe yari ku butegetsi imbere nuko CNDD-FDD izofatira kuri CNDD-FDD yonyine. Icyo munacihuta kwa rukura ubugene cyo bita intwaro ibereye, twoshikira gute, twoshikira ubutegetsi gute, no kuvuga uvuze gufushikira ubutegetsi. Icyo muna nkubari bakwiye kura no kwiga umutekano, kuko urumva ntushaje mu matora tamute kanuriho bwo acaba araba ari ibintu byiswe umugwi w'amatora uguravize amatora acaba araba yuko amatora azoza atamuntu yo yajamwo bazoyavemwo yidoga ngo bamwivye je mura aho niho bari bakwiye gufyondera cyane cyane kandi nibaza yuko yaba CNDD-FDD yaba basinared yaba makungu nta numwe atobumva kuko aho niwo muzi uko ari niho mbona dushitse dushikira ubutegetsi gute tukoresha gute tuva ko gute.
Umunyepolitike hasanga amasezerano ya Arusha yamaze gushiraho umushinga ukomeye ku banyepolitike bagenziwe kugira ngo igihugu cy'u Burundi nticame mu ndyane.
Icyo cyo tujanye Arusha mu gihe bagiraza kuvuga amasezerano ya Arusha ni ingorane u Burundi bufise, bavuga yuko ari indyane za politike mugabo zifise akantu k'ubwoko kanini cyane, mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B karimo, kaba yuko ari ingwano y'abanyepolitike bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako. Rero je wanje ndashaka kwibutsa abantu bose yuko Arusha yaramaze gukora akazi kukajya kadome kitwa A. Ingorane ntizikiri cyane z'ubwo ubu ingorane n'abanyepolitike ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyari kubugumako. Icyo cyonyine babwiza kubona yuko ari intambwe u Burundi bwateye. Ndabashe aho tugeze ntitwosura kuzirura, ubona benshi bashaka kugira uturakurusi utuyira tugufi tugufi zo gusura mu by'ubwoko.
Izi ntumwa z'umuhuza Mukapa ziri mu Burundi mu gihe ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyadindiye inshuro ya hafi biheruka kubera ko hari mu kwezi kwa kane hagati uyu mwaka. Uru rugendo ruhuriranye kandi n'uko urunanise na rede ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitike batavuganwe na leta bakoraniye i Bruxelles mu Bubiligi mu nama y'iminsi ine kuva ku munsi wa mbere w'indwi. Urwo runani nubwo rutemewe n'ubutegetsi, umunyamabanga warwo Anise Niyonkuru yemeza ko mu vy'abarugize bamaze iminsi baganira hari mu kuntu bo kwitunganya mu biganiro bizobahuza na leta y'u Burundi. Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.